bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vy'ino munsi hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jo Diane na hazongeye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza muri Fizi havugwa banyagihugu bamaze iminsi babona abirundi bitwaje ibigwanisho bagakeka yuko bo bari abarwanyi ba Aloyiza Nzabampe.
Abavuga ngo badukuye muri ibi abitinze bagize gute nirerekane abantu bacu bo barafashe nirerekane ibigwanisho byacu bo barafashwe bagenda babesha abantu.
Uyu ni General Aloyiza Nzabampema arahira karengo yuko atamu FNL wiwe numwe yigeza kugwa mu birindiro mu mirwano yari imaze iminsi ibahuza n'ingabo za Congo FRDC. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ongere ndabahe ikaze abanyagihugu bo muri tahitwa ya Fizi mu gihugu cha Kongo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi hibonekeza abarwanyi batari bake bavuga ikirundi. Amakuru dukeshe kinyamakuru SOS Media havuga ko abanyagihugu bavuganye na n'ico kinyamakuru bikeka ko abarwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri FNL ya General Aloyiza Nzabampema. Ayo makuru yabo barwanyi haremezwa n'abari mu mashami adakiraniriza icaro vya politike muri Kivu yepfo basigura ko mu ruhiga igisirikare ca Congo FRDC kimazemwo iminsi ico gutuza abarwanyi bagwanira kugataka kabo comoye abatari bake ku birindiro vyabo. Mu kiganiro General Nzabampema maze guha mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma ni hakanye ko batanye mu mitwe na FRDC yamara amakuru yuko bomewe ku birindiro yo yayahakanye yivuye inyuma.
Ibyo kuvuga yuko nadutinze bibaza ko atakuri kurimwo ikintu womenya ni uko ingabo za Congo zitaza zonyene zizana n'abasirikare b'u Burundi kuko kuva mu 2016 mu kwezi kw'icyenda ingabo z'u Burundi ziri muri Kira Onde nizo zifashanya n'ingabo za Congo kugira ngo zigerageze kuraba ko abagwanya leta y'u Burundi bo basambura bakiri hanze y'igihugu. Ariko nabo bamubwiye yuko ibyo kuba ngo barabitsinze si ibyo kuko amagenekerezo bavuze nta ntambara zigeze zira. Igenekerezo ryabaye hari igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane iyo twagwana n'igisirikare cya Congo FARDC bafatikanije n'ingabo z'u Burundi duca dufatamwo iziri twafashe mateka abasirikare bo na Congo batanu itarike zibiri z'ukwezi kwa kane barongera barabitera bakabikanije bivatayo zibiri zari zagubanya ahantu bita ku kirungu z'abarundi kongera dufatamo nziri abasirikare babiri ba Congo. Ubu kuvugana dufite mateka abasirikare ba Congo indwi ibyo byo bako badutsinze biraza yuko twebwe ntituvana n'igisaza cya Congo ahubwo turibona
kuvuga ko bafatanya n'abarundi kuki abo mufata amateka ari abanyekongo gusa nta barundi barimo
nuko abanyekongo haza n'umubari bigatuma abarundi nabo badashobora kugera nk'uno munsi haje brigade ya kukumani kuza bavuga ko bagomba kwirukana abibirwani nibo baba bahanze igihugu.
Mwe mwatakaje abangana iki cyangwa abakomeretse banyu bangana iki ko abarwana nyine baba barwana
abarwana nibaza yuko mu ntambara zabaye itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri nta basirikare twatakaje ndetse nta n'abakomeretse itarike zibiri z'ukwezi kwa kane twarakomerekesheje abasirikare bane ntabapfuye barimo ibyo rero kuvuga yuko hasigishemo 35 bafashe ibindi bikoresho ntakomeriko numvise ku maradiyo burababwira babyerekane kandi iyo urwana wanekeje urafata nkiri yerekane abacu bafashe yerekane ibyo rwanditse babereka bafashe bibaza ko ari kinyoma.
None ko mumaze igihe kinini aho ngaho muri Congo bizagenda gute bizahereza hehe?
Nabwo mahubiye ko twize tutari muri Congo ngo tugwanye tubane n'igisirikare cya Congo sivyo twebwe ubundi dukorera muri Congo abasirikare koko i Burundi abasirikare bacu bajya muri Congo bagiye gusuma isirigwa leta y'u Burundi yumvikana na leta ya Congo baha uburenganzira abasirikare b'u Burundi bashyira amapozisiyo muri Congo abasirikare bacu bagiye gusuma bagasaba kumwunga n'abasirikare b'u Burundi batabatega biba ngombwa ko natwe dushyira ingufu ku bantu bagiye gusima kugira ngo bagiye gutumahaze umuntu aratangira mu nzira bamujyanye byuzuye inyuma nicyo gituma twebwe ubuzobaze abasirikare ba Congo nta munsi n'umwe igisirikare cya FNL kwizera gitera pozisiyo ya Congo n'umunsi n'umwe ikindi utokwibagiza iperereza rya Congo n'iperereza ry'Uburundi baragera mu nkambi z'ingenzi bagafata inzuzi z'abarundi zahunze ubutegetsi bubi bagafatwa bakamurika ubuzungura bamwe bakicwa abandi bagafungwa nicyo gituma twahagurutse kugira ngo turwanye leta y'Uburundi kuko ni turwanye leta ya Congo.
Ukivuga rero iby'impunzi imyaka ine iruzi impunzi z'abarundi zivuye nyine Burundi zihunga ubutegetsi buriho namwe muri iryo shyamba mugerageza kurwanya ubutegetsi mubona murimo mugera kuki?
Kuko tuyevomiwa kandi urugamba rwategurwa kandi mutuyenyi baracumuga ni ngo nta mwana avuka rimwe ngo yuzure ingobyi twebwe turiko turitegura mu minsi itari myinshi muzobona amatunda ari mu nteguro turiko turategura.
Ngushimire cyane Generale Aloyce Nzabampema, ariko mbere y'uko tugenda nongere nkubaze bwa nyuma, ntabwo mwigeze mutakaza aho mwari muri, ntawe bakuye mu birindiro byanyu n'ibinyoma?
Abavuga ngo badukuye muri iri adutinze bagize gute nirerekane abantu bacu baba barafashwe, nirerekane ibigwanisho byacu baba barafashwe bagenda babesha abantu. Nicyo gihe umuntu yakunesheje yerekana ibyo yagufatiye akerekana n'abantu yagufatiye, ariko twe dufite amateka abantu babo kundi rero ibyo byose bavuga niraza ko ari ibinyoma.
Kuki mutaberekana abo bantu?
Tuzoberekana niba umuntu ashaka kuzompamagara ndaguhereza bamwe bivugana. Harimo abazi kuvuga, harimo Ikinyarwanda, harimo abazi Ikinyarwanda nabo bavuga bakavuga.
Ikinyarwanda byaba bitangaje kuko bagombye kuba ari abakongomani cyangwa ari abarundi, none harimo n'abanyarwanda?
Abakongomani kubera kumvira biraza ko indimi usanga zicanga cyanze, harimo haravuga Igiswahili, haravuga haravuga n'ururimi rw'i no kwiga mu Kinyarwanda bita Ikinyamurenge ndamwita igiti byongora kumenya ururimi rwita, ariko iyo bavuga kugahuza rumva ndacyita Ikinyarwanda.
Generale Aloyce Nzabampema, ndabashimiye cyane kubera iki kiganiro muhaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimira nanjye munyamakuru Imana ibampere umugisha.
Reka rakoze na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma kwico kiganiro na General Aloyce Nzabampema haramutswa FNL iri yumvise ko avuga ko iri mu rukoko. Tukivuga iby'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ababa n'abakorera mu nkengera z'ishamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko batangazwa n'inkuru zivugwa ko atamutekano uri muri ako karere ku kibazo kijanye nawo, kuko atakibazo ngo kijanye no mutekano afise. Ni mu gihe bimwe mu bihugu by'amahanga bikomeje kuburira abanyagihugu bavyo yuko bokwirinda kugira ingendo muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima.
Igihugu cy'u Faransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe n'ahayikikije. Ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN, ubona n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo. Kuri uyu wa gatanu, aho umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yashoboye kugera, haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo, nta mirwano yahumvikanaga. Gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka, aho nibura kuri buri metero 500 hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi. Hanze y'iri shyambaho, haba mu gasantere ka Gisakura ku ruhande rwa Nyamasheke cyangwa se ka Kitabi ku ruhande rwa Nyamagabe, ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso. Abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirimo iri hafi aho yiganjemo icyayi. Aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe, ni mu murenge wa Kitabi.
Umuhanda uragendwa, imodoka ziragenda, abana bariga, abakozi barakora, abasoroma icyayi baragisoroma, uruganda rurakora, hano umutekano hari ni wose. Ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu. Aho bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano, ingabo zirahari, polisi irakora, n'abaturage turakora, turahinga, turasoroma icyayi, turajya mu kazi.
Abavuga ngo ino nta mutekano hari, turawufite, turahaha, tugagenda tugateka, tukarya, tukaryama nta kibazo.
Ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice, nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe, kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya Nyungwe. Duhuza ukuri Irene akora mu kigo cya Kitabi Eco Center, gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo.
Mfasha nk'iminsi itatu iheruka umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri 12, umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri 13, nanone iriro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri 11. Ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri 35, kandi muri abo 35 baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi baraza abakiriya twakiriye bose 90% nababa bari busure parike y'igihugu ya Nyungwe. Uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigize bagira.
Icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira.
Bikomeje mu by'ukuri byagira ikibazo ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange, kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari, nimbo rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera. Nimbaro twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se dubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije, birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite.
Mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto Ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari. Nyuma yaho ariko Bwana Paul Rusesabagina uyobora ishyaka rya MLCD rishamikiyeho umutwe wa FLN yabwiye ijwi rya Amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri Nyungwe kandi zidateze kuhava. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya Amerika ko ibyo ari impuha ndetse na propagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye, ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze. Demistocre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye. Ejo kuwa gatanu imyaka 4 yari rumanye umunsi ku yundi amashami adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi atanguye urugamba canke isekeza yise Alte au troisième mandat yarigamije kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Urunanirwa amashami yigenga Force rwari mubahamagariye abarundi kuja mu mabarabara kw'igenekerezo rya 2026 ruvuga yuko inyuma y'iyo myaka 4 atacogwe icuza. Ubwo runani rurabeshuza ibivugwa ko rukina politike ko ejo kwa gatanu mu bihugu bitandukanye harimo n'Ububirigi, ahari abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake bahungiye hamwe n'impirimbanyi. Haratanganijwe ibikorwa vyo kwibuka iyo tariki vyakurikiranywe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Inyuma y'imyaka inuna ni kose rutumye ku imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cha perezida Nkurunziza, uwurongoye Vital Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe.
Urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyirahamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi. Mukungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe nibwirizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yo mu 2000 igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petro Nkurunziza kakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu njyane n'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 4 cyarasambuye mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye ikiro cy'umugani gitwazwa umukazo aho igihugu cy'u Burundi atawukinyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
naye cyo batinya cyo cyabaye nshimira imana yibaza ko ari gikomeye kubazaruka mu minsi iza
hariho nibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomoye mu gihugu benshi barabizivye ariko rero burya umwidegembyo agwanikwa iyo umuntu ari ku rugambo rwa rigo rwose ntaburi cyatakaza ariko abapfuye cyanje bapfunzwe cyanje abomoye igihugu uno munsi ntibwo kwicuza barafise izina ibyabashikiye byose byabashikiye ikiruko kuri kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazozi kuko iki gihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira ico yakoze umunsi igihugu cacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ibyo mugabo nizoza ntituzoruta hasi tutaronse ico twarondera ico naco sikindi umwidegembyo ku Burundi wari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi wari we wese abarundi bose ntibazoba prezida abarundi bose ntibazoba bashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganizwa agashobora kujya utwoya biriya kubi
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padre Desire yamuremye basanga amashyirahamwe yigenga asa na yangu
uravye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi n'abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misreading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere u Rwanda ruzocaruza rwafashe ubururi no Burundi u Rwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
izi mukuru Foxe ntabiyobewe
hariho yabihinda cyane bibaza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki adakurikirana politiki politiki ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashyirahamwe ntarondera ibyiciro bya politiki ubwo urondera ibyiciro bya politiki no kuvuga yuko ayo mashyirahamwe yubacitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe buri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ivyo rero nibaza yuko atamuntu yo turengera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yigeze aronderera gusubirira umunyepolitiki n'umwe
nahabwo ko atavyo yarondeye leta yafuse mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 Pierre Claver Mbonimpongo ya pod yashatsigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenya yamenya nuko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo yo yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi b'u Burundi bamwe bamwe twamatuye abaha ndazi kwa ya soma nuku masite iwacu
kubadu sinjana za politike mu Burundi mu 2015 oni yavuze ko abantu bagera ku 2200 bishwe abarenga 1400 bahungira mu bihugu bibanyi abaharurwa 100 nabo baburwa irengero ibi byatumye mu kwa kane mwaka 2016 sentare mpuzamakungu mpana za hayirahe itanguza amatoza u Burundi bwisokoramwo mwaka wakurikiye kibihugu ca mbere gifashije ngingo ku isi yose.
Hello je wiri kaneza mubirigi arakenuye tukiri kuri iyo nkuru nyene abarundi bahungiye mu Rwanda nabo nyene baributse kunshu ya kane havene wabo bose bahitanye n'intureka za politike zadutse kuva mwaka 2015 hadutse imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cha gatatu cha perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza inkuru turaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver niyo nkuru.
Itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura niho hatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahari muri kino gihe. Amashami yigenga imigambi itavuga rumwe na leta n'abandi baseguye ko badashobora kwemera icyo bita ikiringo cha gatatu kitemewe n'ibwirizwa shingiro, gutyo bahamagarira abantu kwitaba imyiyerekano yahavuye kwira igihugu cyose. Abenshi mu Barundi bahungiye mu Rwanda bavuga ko barokotse ubwicanyi bwari bugamije gusubiza hasi iyo myerekano bagiriza inzego za leta cyane cyane igipolisi. Abandi nabo bavuga ko bahaburiye ababo, abandi babonye ababo bagenda amazima yongo baranyuruzwa.
Hanyuma uwo munsi urongera ukanyibutsa abanje twabuze inshuti n'abagenzi twagendana barapfuye abatandukanye, haraba abapfunzwe tuzi tumwe tudashobora gushikira ngo tubabwire pole, harabandi bamugajwe muri za documentation n'ahandi n'abantu benshi rero barenga ibihumbi amajana atanu turi mu buhungiro. Uyu munsi rero utwibutsa ibintu bisa nk'ibyo, ukongera ukaduha n'umwizero ko abantu bacibuka ibyo baciyemo n'ibyo babayemo, none tugafata umwanya wo kwiyumvira mbega ejo dukeneye iki, twogikurahe, twogironka gute, twogihabwa nande.
Narababonye harimo aho inshuti abagenzi harimo abo ntakibona ko bapfuye, ni ibintu bibabaje cyane kubera ko iyo ubuze umugenzi cyangwa umuvandimwe birababaje cyane kubera ko yategereza gukingirwa n'izo nzego, ariko ugaca wumva yuko ari inzego zategereza kumukingira zamuhohoteye cyangwa zamwishe, birababaje cyane.
Ni benshi banyurujwe, ni benshi bishwe mu miryango yacu no mu miryango yindi, ni benshi twabonye bishwe. Nibaza yuko atamuntu numwe yaraba muri kijya gihugu atabibonye.
Yabana mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wagiriza abo bagiye mu myerekano ko bashaka gutembagaza ubutegetsi. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane, aho uwo mugambwe nawo wahimbaza imyaka iniheze utanze umukandida wawo Perezida Petero Nkurunziza.
Baciye boshugwaruka cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura kururoha mu bikorwa by'iterabwoba ngo bariko bagwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Iyo migumuko ikaba yari yihishije inyuma umugambi w'ububisha wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu.
Yamara bamwiyamirije bobo barabihakana.
Jene niga muri kaminuza narabona ko tutorohewe, icyo twari twifuza byo badufitiye uburenganzira ntitwabibona nk'uko bikwiye. Abandi hirya no hino ubukene bwazura inzara, rero ugasanga umuntu ashaka ko aguma abandanya atwara Abarundi umenga niho kumujya kumunyenga. Icyo gihe rero bavuga ati abantu bifuza kujya umunyenga ku Barundi bihagarare, haze abandi bafite imigambi myiza bayitubwire tuyumve. Je birampa akanyamuneza nabonye ko abantu babona imbere benshi bafite vizibona ati hari ibintu tubuze tubiharanire gushika tubirose.
Jesse novuga yuko twagumutse twaharaniye agateka kacu, twanse yuko Abarundi bahohoterwa, Abarundi bacinyizwa, kuko abatwara igihugu gushika no munsi nivyo bakibandanya gukora. Murazi ko baguma batora ibiziga, murazi yuko ari abandi kwatotezwa.
Amashami yigenga yagerageje gukora amatohoza avuga ko abishwe barenga ibihumbi bibiri, abanyurujwe nabo bakarenga igihumbi. Urunana rw'abashingwa manza b'Abarundi bashimye kwitwara inzego za leta muri senare mpuzamakungu mpanda bya CPI kubera ivyo vyaha. Maitre Armen Yongere numwe muri abo.
Twashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri senare mpuzamakungu mpanda vyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya kogwa tumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro by'umushikiriza manza wa senare mpuzamakungu mpanda vyaha. Uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima. Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanda vyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha, akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero.
Abarundi bahungiye mu Rwanda bizeye ko ubutungane buzoteba bugakora. Ibyo birori byo kwibuka babo abo Barundi babitanguriye ku nkuka y'imisa yo kubasabira yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Basabye Imana gutabara igihugu cyabo kugira ngo basubire gutaha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye. Dukwitire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi mbere ko duhana gahindukira ayishamwe rya groupe Milima rikorera muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yepfo rihamagarira imiryango mpuzamakungu kugarukira kwa nyagihugu ibihumbi ndwi bo muri groupe ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo by'inzara n'inkuru y'umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rya groupe Milima John Rutanira mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze yuko abaturage bo muri grupu ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ikibazo cy'inzara, ubuvuzi ndetse n'uburezi, kuko intambara y'amoko hagati y'abapfurero n'abanyamurenge mu mwaka w'2018 yasenye byinshi.
Bimwe mu bibazo biremereye n'abantu badafite icyo barya, production yabo yose barayitwitse, mihana yahiye, ibindi barabisahuye. Ikigira kabiri ni ibikoresho byo mu mazu, ntibafite ibyo kuryamaho, ntibafite ibyo gukoresha mu bikoni. Amashuri yarahiye, aha nafata nk'urugero rw'amashuri yo mu Rubarati, ku Gihuha, mu Rubibi, Gatoki, Bikinga, za Kanono, za Migezi, za Bugogoma, aho hantu hose amashuri barabyumvikane ko kugeza ubu nyine abana batari ko biga, kubera ko n'ubushobozi nyine n'urumva ibintu barabipiye byose bitungwa byaribwe, n'ababyeyi ntibafite ubushobozi bwo kugurira n'abana n'ibikoresho, n'abashaka kwiga wenda bo kwigira no munsi y'igiti cyangwa mu ikanisa ntibafite ibikoresho. Ikigira gatatu ni ikibazo cy'ubuvu. Twari dufite hopitali imwe ya Gatanga, barayisenye barayirangiza, n'andi ma centre de sante ku ruhande. Ubwo byumvikane ko ikibazo cy'abarwayi kiri ku rwego ruteye ubwoba, iyo umuntu yashobora kubisobanura mu rugo. Abagore barabyariye mu mihana na marisike menshi cyane, indwara z'ubwoko bwose ntiziri kuvurwa nta miti.
Aha kuri groupe Milima ari imiryango 150 iri guhabwa iyi nkunga. Abaserukira iyo miryango batangaza yuko nubwo bari guhabwa iyo mfashanyo hari indi miryango irenga 270 yugarijwe n'inzara itaragaragaye ku rutonde rw'abishyirahamwe rya groupe Milima riri gufasha. Mumbaje Masomo Rutegesha n'umwe mu baturage bo kucanza vuba hawe iyo mfashanyo.
Ibibazo by'abantu batapokeye, ibibazo by'abantu babuze byo bohembwa nabo, kandi abantu barangayise bari hanze, kandi na bashefu binjiye mu bibazo bikurikiranye n'ijambo ryo kuvuga ngo ibintu byabaye bike ku bantu, abantu barabirenze. None ku magufi inzara iratugarije, nta bigori, nta fu, nta bintu zo kurya, mu buryo inzara ni nyinshi irarenze kandi cyane.
Amashyirahamwe menshi akorera muri intara ya Kivu y'Amajyepfo mu nama zitandukanye agenda akorana n'abaserukira abaturage bo mu Bijombo agaragaza yuko impamvu adatanga inkunga y'ibiribwa ndetse n'ubundi bufasha kuri izi mfunzi zo muri grupu ya Bijombo ari uko nta barabara rigera muri iyi grupu, kuko kugera mu Bijombo ari urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru uvuye Uvira. John Rutanira hari inama atanga ku mashyirahamwe adafasha impunzi zo mu Bijombo kubera yitwaza impamvu z'ibarabara.
Koko nta nzira ihari, ariko hari ubundi buryo bwo kubigezayo. Nk'ubu turi ko dukoresha, dufata assistance yose kit twarangiza tukayishurira ababyikorera, barahari kandi ni benshi bashaka amafaranga, kandi ntago bihenze ku buryo nta famili ishobora gutwara amafaranga arenze idolari 340 ku bintu byose ushaka kujana ukagezayo.
Nyuma y'intambara z'amoko zibasiye abaturage batuye grupu ya Bijombo, kuri none hari agahenge k'amahoro kahagaragara, kuko ayo moko yari mu ntambara umwaka ushize 2018 yose akorera urugendo hamwe akaza gufatira ibiribwa hamwe, no mu mihana batuyemo baragenderana. Mwomenya yuko kuri iyi nshuro ya kabiri ishyirahamwe rya groupe Milima ryatanze inkunga igizwe n'ifu ya kawunga, ibitenge, ibiringiti ndetse n'amavuta ku miryango 150 y'impunzi z'abakongomani zo muri grupu ya Bijombo zibarizwa mu mihana 10. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakinwe ni kuri duce dusezera amakuru twa tafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ariko imbere yuko duhana gahindukira inshuti bakunzi nge ndabibukije ko abanyagihugu bo mita hito ya Fizi mbwe guca Kongo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi ibonekeza abarwanyi batari bake bavuga Ikirundi. Amakuru dukesha ikinyamakuru SS Media avuga ko abanyagihugu bavuganye nayo bikeka ko abo barwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri FNL ya General Louis Nzabamema. Ayo makuru yabo barwanyi yemezwa n'abari mu mashami adakiranira ivyicaro vya politike muri Kivu y'Epfo, aho basigura ko mu ruhigi igisirikare ca Congo FRDC kimazemwo iminsi co gutuza abarwanyi bagwanira ku gataka kabo co mu yabatari bake ku birindiro vyabo. Mu kiganiro Aloyse Nzabamema yahaye ijwi ry'Amerika ntiyahakanye ko batanye mu mitwe na FRDC, yamara amakuru y'uko bomowe ku birindiro vyabo yose yahakanye batandukanye avuga ko aho babarizwa tarahandi ari mu rukoko mu kujya muri Kongo babagiye gusumirayo nuko rero ncote bakunze makoze kutwumviriza yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajwi n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kananya byabashikiriye ku bwa ingenieur Joe Nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose.